radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiye Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyarwanda Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid yatawe muri yombi n'igipolisi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura imipaka n'abinjira ku butaka bwayo mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 33 n'umwe genocide yakorewe abatutsi ibaye, ubuyobozi buvuga ko hakigaragara ibibazo bikomeye by'ingengabitekerezo ya genocide.
Kwa n'undi musore w'imyaka 26 wari inzoka ku mugaragaro, bamaze batise kurya inzoka, aravuga ngo ari inzoka nkuko bazarya abatutsi. Izi mvugo rero twagiye tuzibona.
Senateur Jean-Pierre Dusingize Mungu uri muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu, ijwi ry'Amerika, yakoze iperereza ku nkuru ijyanye n'ingengabitekerezo ya genocide mu rugo rw'abashakanye.
Amakimbirane yabo yarashingiye mu kudahuza ingengabitekerezo bitewe n'ibintu banyuzemo. Umwe ati njye nari iki, undi ati nari iki, bikazana umwuka mubi mu rugo. Nta n'ikindi kintu cyabiteye kudahuza
bituma basenya burundu.
Inkuru irambuye ya Eric Bagirubusa, mwumva ku buryo burambuye mu kanya ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Diane Nini Nahazwe.
Amakuru hirya no hino ku isi tuyahere mu y'umutekano muri Siriya amaze kurwamba gushamirana kwadutse mu ndwi heze hagati y'abajeje umutekano muri ico gihugu n'abayoboke ba President Bashar al-Assad. Yavuye ku butegetsi biciye muri coup d'etat barenze igihumbi. N'ubwa mbere imishamirano muri Siriya ihitanye abantu bangana gutyo mu kiringo c'imisi mike muri no myaka 14 iheze Siriya iri mu mudugararo. Abaranira agateka zina muntu muri ico gihugu bavuga ko aba igihumbi barimo abasivil amajana 745 bagandagujwe amasasu y'abarashe n'ibigira nkana kandi babegereye. Barimo kandi abajeje gucungera umutekano w'ico gihugu 125, abandi 148 nabitwaje ibirwanisho bashigikiye Bashar al-Assad yavanywe ku butegetsi mu mpera z'umwaka uheze. Ivyo umutekano tubandaniriza muri Amerika aho rwego rujeje gucungira umutekano w'abategetsi batandukanye barimo president rutangaje ko gwarashe umuntu rukeka ko ari trihebe. Uwo mugabo uyo bakomoka muri leta ya Indiana yarasiye umucungararo y'ingoro ya president wa Amerika White House mu cagucagu bwejo kwa Mungu inyuma yo guhangana n'abajeje umutekano. Itangazo ry'urwego rucungira umutekano w'abategetsi ba Amerika rivuga ko igipolisi gikora mu cungararo ya White House cabwiye abagize urwo rwego ko kibonye umuntu asa n'icihebe. Abagize urwo rwego bariko begereza ahari umuduga wiwe. Uwo mugabo yaciye asohora ikirwanisho yari yitwaje atangura kurasa, nabo baramusubiza ariko kumukomeretsa. Igihe kurasa na kwaba mu cagucagu bwo kwa Mungu, president wa Amerika Donald Trump siho yari muri leta ya Florida. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi. Turagaruka hanyene muri Amerika aho umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Marco Rubio yari yashitse i Jeddah muri Arabia Saudite agiye mu biganiro vyo kuraba ingene intambara y'Uburusiya na Ukraine yohera. Ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu buvuga ko kuwa gatanu w'indwi iheze Rubio yakoranye ikiganiro cyo kuri telefone na mugenzi we wo muri Ukraine Andriy Sybiha, amubwira ko president Trump yifuza ko intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya ihera kandi vyihuse. Muri ico kiganiro Rubio yamubwiye ko impande zose zibwirizwa gufata ingingo zituma haboneka amahoro arama. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika muri Arabia Saudite yajanye n'umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano wa Amerika Mike Waltz hamwe na Steve Witkoff, intumwa idasanzwe ya President Donald Trump ku bibazo cya Ukraine n'Uburusiya. Witkoff yabwiye amenyeshamakuru ko uru rugendo rugamije ahanini gushiraho ikirangaminsi c'intambwe zoshikana ku masezerano y'amahoro n'izoshikana ku gahengwe k'intambara.